Eri Necmi de Amerik. Ijwi ry'Amerika ribashikiza ibiganiro byaryo iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Turabaramukije shuti muduteze amatwi muri iki gitondo cyo kuwa gatatu itariki zine z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Kuri mikro muri kumwe na Fidèle Niyongabo. Mu Burundi umugwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi CVE watangaje kugiye kuzura isigara ry'abantu bishwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi na kabiri bahambwe ikivunga muri komine Giheta y'intara ya Gitega.
Kuva ku munsi wa kane tuzotangura ibikorwa imashitsi aho ni mu Giheta mu ntara ya Gitega niho hari ibinogo bine twatoye.
Uyo ni Pierre Claver Ndayicariye arongoye umugwi w'igihugu CVR ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi. Mbere ko dushika kuri iyo nkuru n'izindi tubafitiye, reka tubanze dutege amatwi mugenzi wacu Aloyce Bigirimana dushyikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi dufitiye muri aka kanya. Aloyce,
urakoze. Fidèle ndamutse n'abaduteze amatwi. Abamaze kwicwa n'umugera wa corona canke COVID-19 hano muri Leta Zunze za Amerika bamaze gushika ku icenda kuvejo ku munsi wa kabiri, bose bakaba ari abo muri Leta ya Washington. Mu gihugu cyose abantu barenga ijana nibo bamaze kwandura. Ni mu gihe abategetsi bo ku isi bo mu gisata cy'amagara y'abantu bariko baragerageza ibishoboka kugira bahagarike ikwirakwira ry'uwo mugera watanguriye mu Bushinwa kandi ukaba umaze guhitana ubuzima bw'abantu barenga ibihumbi bitatu n'ijana ku isi yose. Perezida Donald Trump yashikirije ko gushika ubu hataragera ko muri Amerika hafatwa ingingo ku makompanyi y'indege zunguruza abantu hagati mu gihugu, naho Leta ya Washington itanguye gutera amakenga. Muri Irani ho abanyayirani bafunzwe ku mvu za politike hamwe n'ivyaha byo guhungabanya umutekano ndetse n'imiryango yabo, bariko barasaba ko kurekurwa iby'agateganyo kugira barinde kumugera wa corona ubasanga mu mabohero bagahonerayo. Ubushikiranganji bwa Irani bw'amagara y'abantu bwemeje ejo ku munsi wa kabiri ko abantu ibihumbi bibiri amajana atatu na mirongo itatu na batandatu ari bamaze kwandura, mirongo irindwi n'indwi nawo bakaba bamaze gupfa. Ni igihugu kigira kabiri ku bwinshi bw'abapfuye hanze y'Ubushinwa bahitanywe n'uwo mugera. Muri Sudani y'umanuko abakozi babiri bo mu ishyirahamwe ry'abagiraneza barishwe, abandi batatu baraburirwa irengero inyuma yaho bagwiriye mu mutego w'abantu bitwaje ibirwanisho bataramenyekana muri Leta ya Unity. Byashikirijwe n'abategetsi bo muri ako karere ejo ku munsi wa kabiri. Abakozi b'ishyirahamwe ry'Abongereza Tia Fund bari bavuye mu karere ka UI ku munsi wa mbere igihe baterwa, nk'uko byashikirijwe na Mabil Peter Cote, umunyamabanga mukuru wa Leta ya Unity. Cote yavuze ko aho abo bandi bakozi bari hamwe n'umudereva wabo gushika ubu hatazwi. Abasirikare bashika kuri batandatu ba Mali barishwe, abandi barenga cumi barakomereka mu gitero cyakozwe n'intagondwa z'abayisilamu mu gisagara cya Mondoro hagati muri icyo gihugu. Aya makuru yashikirijwe n'abategetsi bako karere. Icyo gitero cyo mu mpera z'indwi cyabaye mu gihe Leta ya Mali irongowe na Perezida Ibrahim Boubacar Keita yari mu nzira yo gutanguza ibiganiro n'imihari irwanira mu burengero bw'igihugu. Abahinga bakurikiranira hafi ibera muri icyo gihugu bavuga ko ibyo biganiro bishobora kudaca vyihuta kuba kubw'ibyo bitero. Hano muri Leta Zunze za Amerika kandi umuyaga w'igihuhusi kivanze n'imvura nyinshi waciye muri Leta ya Tennessee ejo ku munsi wa kabiri wishe abantu bashika 204 wonona n'ibitari bike. Iyo miyaga yabomoye kandi igisenge cy'ikibuga cy'indege mu burengero bw'igisagara cya Nashville ni muri Leta ya Tennessee nyene. Perezida Donald Trump yashikirije ko ategekanya kugendera ibice byasinzikaye muri iyo leta ku munsi wa gatanu. Umuryango w'Ubumwe bwa Buraya wasabye miliyoni amajana 78 z'amadolari y'Abanyamerika zo gufasha Ubugiriki guhangana n'ikibazo cy'impunzi zinjira muri icyo gihugu zivuye muri Turukiya. Ubugiriki bwarugaye urubibe rw'ubutaka kandi burakomeza umutekano mu mazinga y'ibahari Egene hafi ya Turukiya. Ubugiriki hamwe n'Ubumwe bwa Buraya bagiriza Turukiya gutera urwo ruhagarara aho ibihumbi by'abimukira bacumbitse mu mahema kuri urwo rubibe benshi mu bimukira baja mu Bugiriki bagizwe n'Abanyafghanistani abo muri Irani, Iraq, Siria hamwe n'ahandi ishyirahamwe rihani na gateka ka muntu Human Rights Watch naryo riragaye inyifato y'Abanyaburaya birukana impunzi aho kuzigabangana. Abasirikare ba Turukiya barakoroye indege y'intambara ya Siria mu ntara ya Idlib ejo ku munsi wa kabiri mu mishamirano iri hagati y'ingabo za Turukiya hamwe n'iza leta ya Siria. Turukiya yihoye abasirikare bayo 34 bishwe mu gitero cy'indege begeka ku gihugu cya Siria. Iyo mishamirano yongereje ubwoba ko hashobora kuba ugutana mu mitwe hagati ya Turukiya hamwe n'Uburusiya. Abaperezida ba Turukiya n'Uburusiya bategekanya kuzobonana ku munsi wa kane kugira bahagarike icyo cyuka kibi. Naye ikigo cyaho ni kigenzura ibirwanisho by'ubumara kivuga ko Irani yongereje inshuro zitatu ubumara bwa nikleyere mu mezi atatu aheze mu guca kubiri n'amasezerano yo mu 2015 icyo gihugu cyasinye n'ibindi bihugu bitandatu rutura byo ku isi. Icyo kigo ejo kuwa kabiri cyasabye Irani ibisobanuro kuri ibyo byagirije.
Urakoze Aloyce ku makuru wejeje kudushikiriza. Wananyakumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranirwa Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Makuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi umugwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha Barundi utangaza kugiye kuzura ibisigarira by'abantu bishwe umwaka w'1972 bahambwe kivunga muri komine Giheta y'intara ya Gitega. Inkuru ya radio Ijwi rya Amerika ifatanije n'abanywanyi bayo mu Burundi tuyisomerwa na Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Mu kiganiro kwamenyesha makuru umukuru mugwi Sever yashikirije ko inyuma y'ukwezi abagize umugwi bariko bakorera mu ntara ya Karusi bageze ku ntambwe ishimishije yo kuzura ibisigarira by'abantu bagandaguwe mu gwimo kwa mwaka w'1972. Petero Caravelle ndayicariye agatangaza ko hamaze kwegeranywa amagufa y'abantu barenga ku 173 mu binogo 8 vyonyene.
Kuruvubu kumutumba Bukirasazi muri komine Shombo mu ntara ya Karusi tuhamaze amayinga ashikane. Twatanguye amayinga abiri dukora ibinogo bitandatu. Ivyo binogo bitandatu twarabikoze turabiheza hanyuma abantu ibisigarira byavuye muri ivyo binogo mu majambo make tubiteranije n'ivyo twakuye mu binogo bibiri twita ibinogo inomero ndwi na munani tubiteranije byose hamwe havuyemo ibisigarira by'abantu bashika 43,48. Iyo tuvuze icyo gitigiri dushaka mwumve ko hari n'abantu amagufa yacitse ivu.
Umugwi ujeje kumenya ukuri no kunywanisha vyabaye mu Burundi muri kahise watangaje kuri uno wa kabiri kugiye kubandaniriza igikorwa nk'ico mu ntara ya Gitega. Ndayicariye arongoye uwo mugwi akavuga ko no muri iyo ntara baronse amakuru ko hari ibinogo vyabahambwemwo abantu mu kivunga.
Kuva ku munsi wa kane tuzotangura ibikorwa imashitsi aho ni mu Giheta mu ntara ya Gitega niho hari ibinogo bine twatoye. Ariko ibyo binogo bine hariho n'ibindi twatoye ahitwa Mutobo. Mutobo ni kibanza kiri hafi ya harya hari kibutso cy'ingoma zihaye Burundi Gishora. Aho naho tumaze kuhatora ibinogo bibiri. Ariko umanutse ku mucamo uja nk'ingozi hari ibindi binogo bibiri twatoye ahitwa Muremera agacimbira Nyabunyovu. Uteranije ibinogo bine bya mashitsi, binogo bine bya Mutobo, binogo bine bya Muremera, byose rero ni binogo 8.
Bidasigura ko aho ku nkengera z'uruzi Ruvubu umugwi Severe umaze iminsi ukorera ibikorwa vyarangiye. Abagize uwo mugwi bavuga ko hakiri ibindi binogo batarashikira kandi kubikogwa bigiye kubandanya nkuko ndayicariye abarongo yabandanya bivuga.
Ubu rero tuvuye ku rububu ariko tuzosigaho umugwi uguma hakorera kuko hari binogo bindi tutaratora n'ibinogo batubwiye bifutswe n'umusozi wavutse igihe ishyirahamwe isozi ya Satome ryariko rirubaka ibarabara rya Gitega Karusi Muyinga. Aho hantu hari umusozi mushasha bavuga ko hari binogo bine tuzorondera ibyovu ihavuye.
Ibyo binogo vyahambwe mu abantu mu Kivunga mu bihe bibi Uburundi bwaciyemwo. Uwarongoye mu Gisevere avuga ko bavyerekwa n'abanyagihugu. Petero Karave ndayicariye agasaba Umurundi wese azi ahahambwe abantu muri ubwo buryo mu bwicanyi bwose bwabaye mu Burundi kuva mwaka w'igihumbi kimwe amajana 896 gushika mwaka w'2008 kubimenyesha uwo mugwi.
Tukivuga kuri iyi nkuru, ibikorwa vy'umugwi w'igihugu jejwe kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi sever ntibibonwa co kimwe na bose. Hari abavuga ko ivyo bikorwa bibaye mu gihe Burundi hiteguriwe amatora bishobora kugira ingaruka ku kuntu Abarundi bazokwitorera ababarongora, mu gihe hari n'abavuga ko ibinogo bitogwa muri iki gihe byerekana ko umenga Abarundi bishwe bari mu bwoko bumwe. Mbega inararibonye mu vyerekeye politike y'u Burundi zozo zibona gute ibikorwa vy'uwo mugwi? Perezida Sylvestre Ntibantunganya yahoze atwara u Burundi yahaye ikiganiro mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Icyo navuga ni uko ubwa mbere hoho uwo mugwi ufashe igihe kinini kugira ngo ujeho, kuko ubundi wari wiyumviwe yuko wobaho kuva mwaka w'2001 shika mu 2005 ko ntibyashoboka. Arimo cyo gituma mbere n'ibikorwa abantu Abarundi bari bawurindiriye ko cyagiye bishoboka. Uyu munsi rero hariho ibikorwa vyatanguwe abantu bakagenda babikora ku cyinshi nk'uko bivuze, na cyane cyane kubiraba ibyo n'ubugambo kimwe n'amajyambere 1992 sio honyene ko hariho n'ibindi binogo bavuze bamaze kuvuga yuko babonye kandi bakakuramo ibisigarira by'abantu hari byo 1992 biri mu mwaka w'1993. Hari rero koko abavuga bati nicyo ubwoko bumwe si ubwoko bwose. Nje ndibaza yuko icya mbere twoshima ari uko ari intambwe itewe n'uwo mugwi, kuko gushika ubu ahandi hose abantu bagenda bavuga gusa.
Tukivuga no ku murwi nyine hari n'abavuga ko uyu murwi ugizwe ahanini n'abantu b'ubwoko bumwe. Induru mu bivuga ko ikimwe
oya si abantu b'ubwoko bumwe abanamba. Igihe uwo mugwi wemezwa mu ntamashinga amateka twazi yuko mu idiniswa hari ivyari bitegekanijwe kuba wugira shingiye ku bwoko yuko uwo mugwi urimwo abahutu n'abatutsi.
Ariko hariho abatemera ubwoko bwa bamwe mu bagize uyo murwi.
Reka ndakubwire ikibazo cy'ubwoko bw'i Burundi. Hari n'umuntu ashobora kwibaza ati mbega umuntu kugira ngo yemeze ko naka ari mu bwoko ubu afatira kuki? Afatira kukwasa, afatira kukwavuga, afatira kumigenzo, afatira kuki kubona ibyo byose mu Burundi usanga iwacu ari urubangatiranye. Icya kabiri nakubwiye ni uko uwo mugwi ushigwaho hariho ibwirizwa byaterekanye yuko hakize kuba harimo abantu mu bwoko bwose, kandi mu byo tuzi mu gihugu iyo ndashobora kwemeza yuko abantu mu bwoko bwose barimo. Kendi wajya yuko ahubwo ari ikibazo kiri ariko kenshi na kenshi iyo ukuri ko kahise gafite mu gihugu utangiye kumenyekana hariho abantu baca bajya hejuru bagatangura kuvuga ibintu umengo nta kindi bagamije atari ukubuza yuko uko kuri kuba gutanguye kumenyekana kutamenyekana.
Hari n'abavuga ko gutangaza eka gushira habona ibyo bitigiriye vy'abantu benshi cyane rwose bahambwe ikibunga hasigaye akanya gatoya ngo amatora abe bishobora kugira ingaruka ku banyagihugu, ugasanga aho kuja gutora bihweje programme y'umukandida bagiye gutora bihweje ibintu byabababaje ku mutima bibibutsa ibyabaye mu gihumbi 1972. Ivyo mubivuga kwiki?
Oya abantu ntibaze bahagarika ubuzima bw'igihugu. Mbega iyo amatora agiye gutunganywa cyangwa ariko aratunganywa ubuzima bw'igihugu buca buhagarara. Abo bavuga gutyo nicyo barangura bo nyine mu buzima bwabo bwa minsi yose. Iyo hageze amatora baca rihagarika, ari umucamanza acagahonda manza nicyo ngo amatora ageze. Oya sho nicyo nokwita icyitwazo kidashobora kugira ngo kigeze. Reka mbwire abantu twemere idadi yuko uyikuri bitawe kuboneka harabo kubabaza aho kubabaza nabo nayo abazabo nyene kuko batabiteguye mu mitima kugira ngo kuri kuze ahubwo kubafashe mbere no gukira kuri ryo ryanga bivuga ntunda bisubiye kuri tukwemere ko kurakiza kurakiza giriwe icaha kurakiza no gicaha iyo yuguriye umutima kemera ati kuko kuri kuboneke kandi twiye muri nanka n'igihe cyose igihe ntambwe itegwa ngo yangoya ngoya zopfa dukimbagirira hahandi tube turiko turategura kazoza kabi kugwaruka rwacu ahubwo urwanda rujya kurukingira ubu mu gushyira hano ako kahise amatugire tuti nyabo n'abantu bacu ngiyi icyo kwirinda
Sylvester ntibantunganya mwahoze murongo y'u Burundi murakoze cyane gose ku kanya muhaye radio ijwi ry'Amerika
turabaramukije bakunzi namwe banyonyi b'ijwi ry'Amerika ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Mu Rwanda leta isaba abanyagihugu kugira isuku mu ntumbero yo guhangana n'umugera wa corona. Eric bagira ubusa raduha ibindi kuri iyi nkuru.
Hamwe mu hahurira urujya n'uruza rw'abantu mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali, ayo majwi yumvikana n'ay'ibyuma by'abashinzwe umutekano bisaka abantu bashya binjira hahurira imbaga. Aha bahakiza amakarabira adasanzwe nyuma yo gusakwa n'abashinzwe umutekano ni hameko hamwe mu hashyizwe amakarabira adasanzwe buri wese akaraba ibiganza mu rwego rwo kwirinda no gukumira icyorezo cya virusi ya corona gikomeje kubiyogoza hirya no hino ku isi abijwi rya Amerika yasanze ku marembo y'imwe muri hoteli za hano Kigali mu Rwanda bari barangije gukaraba ibiganza bitegura gukomeza gahunda zabo zitandukanye bagashimizo ngamba zashyizweho mu gukumira icyorezo cya virusi ya corona
tuje mu mugo nyine yo kwirinda no kumenya coronavirus kuyirinda no kureba uko twayikumira urabona ko ibikoresho by'ibanze byangombwa mu gukumira twabigejejweho ahantu hose bari sensibilize ugere cyane n'uburwayi urabona rwose ingamba zihaje
turi gukaraba hari n'icyorezo kiri kuvugwa ku isi coronavirus bidutegeka ko duhorana isuku aho tugeze tugakaraba
icyorezo kibateye impungenge
isi yose nta nubwo ari abanyarwanda gusa ariko twebwe nubwo bitarahagera tugomba kwirinda
aho kuri iyo hoteli hamwe muhashyizwe ibikoresho byo gukumira no kwirinda virusi ya corona habarizwaga uburyo bubiri gukaraba ibiganza bifashishije amazi ubundi bakifashisha imiti yabugenewe abari mu modoka bakinjira mu marembo ya hoteli bagashyikirizwa imiti batiriwe bayivamo tugeze mu isoko rya Nyarugenge mu mujyi wa Kigali naryo rihuriramo abatari bake ingamba zari zimwe umwe mu bashinzwe umutekano yadutangarije ko nabo bafashe ingamba zo gukumira icyorezo cyagaragaye bwa mbere mu gihugu cy'Ubushinwa kandi gikomeje guhangayikisha isi yose
ngo baracyashaka ibindi ariko depo irahari umunsi ku munsi kamwe kagomba gushyiraho kandi kahageze kugira ngo hataza kubamo icyuho cy'abantu bakwinjira badakarabye ingamba twazifashe kugira ngo twubahirize ibyo minisiteri y'ubuzima idusaba uko nubwo bitaba idusaba natwe tugomba kubahiriza kugira ngo abanyarwanda bacu birinde iki cyorezo
mu isoko rya Nyarugenge mu gihe gito twahamaze twabonye abantu bakunze guseta ibirenge banga gukaraba ibiganza umwe mu bashinzwe umutekano w'iri soko akavuga ko impamvu ari uko iyi gahunda ikiri nshya kubasabwa kuyishyira mu bikorwa.
Abenshi bari kubyumva abandi ni gukaraba ku ngufu, mbese urabona ntibarabyumva neza. Ni ku ngufu uri kubabwita mu karabe ariko ngo ibi mwazanye ni ukurwana na ntabwo barabyumva.
Kuri iki cyorezo cya virusi ya korona, leta y'u Rwanda ivuga ko ingamba yashyizeho zishingiye ku mabwiriza y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS. Bwana Julien Mahoro Niyingabira ashinzwe itumanaho mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC.
Ni uburyo bwashyizweho na minisiteri y'ubuzima biturutse ku mabwiriza ya OMS asaba ko abantu bahabwa uburyo bwo gukaraba intoki mu buryo bworoshye kugira ngo birinde. Ariko ntabwo ari gukaraba intoki gusa tubwira abantu, tunababwira ubundi buryo bwo kwirinda burimo kutitsamurira mu biganza, tukababwira gukoresha ngira ngo kuboko kw'ishati cyangwa ukuboko kw'imyambaro yabo kugira ngo ibiganza byabo bikomeze bifite isuku badakomeza gukwirakwiza ubundi burwayi. Ikindi ni uko dukangurira abantu kugabanya umuco wo gukorakorana mu biganza, kusuhuzanya, urabizi ko biri mu muco wacu, ariko mu gihe bigaragaye ko bishobora gutera ikibazo twasize ari byiza ko dukangurira abantu kubigabanya kugira ngo birinde.
Bwana Mahoro Niyingabira akavuga ko batazubahiriza amabwiriza yo gukumira no guhangana n'iki cyorezo ingufu minisiteri y'ubuzima mu Rwanda izazishyiramo kubigisha.
Ntabwo ubu ngubu twese tuvuga ngo bazafatirwa ibihano, kuko process yo kwigisha ni process mu by'ukuri itangira ifite resistance hari wenda ntabwo twajya muri communication ngo tubisobanure neza gutyo, kuko akenshi haba harimo na implication. Ubwo sinzi ko bigo bya leta ndavuga n'ahandi hantu hose hateranira abantu nko mu bacuruzi, abafite amaduka, amasoko, ariko mu by'ukuri ni ukwigisha no gukomeza gushishikariza abantu kubikora no kubumvisha ko bari kubikora mu nyungu zabo bwite. Ntabwo umuntu yavuga ko ikihutirwa ari uguhana abantu, ikihutirwa ni ukubumvisha inyungu zirimo no kubikurikiza.
Uretse mu rwego rw'ubuzima mu Rwanda rukomeje gukaza ingamba mu gukumira icyorezo cya virusi ya corona, mu rwego rw'ubukungu naho impungenge ni zose, ariko u Rwanda rukavuga ko ingaruka zavuka ku rwego rw'ubukungu zashingira ahanini ku gihe icyorezo cyamara ku gihugu cy'Ubushinwa gifatiye runini isi yose. Imibare y'abahitanwa n'iki cyorezo cya virusi ya corona yica rihindaguri ku munsi ku wundi, ndetse ni nacyo kimwe ku mibare y'abamaze kwandura icyo cyorezo ibarirwa mu 100,000. Gusa ku mugabane wa Afurika virusi ya corona ho ntirakwira cyane, kuko ibimenyetso byagaragaye ku bantu bari munsi y'icumi. Bagira ubusabe ijwi rya Amerika i Kigali.
Umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri radio ya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umwanya w'ikiganiro Amerika na kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemo mwateguriwe kandi mushikizwa na Thomas Kamirinde.
Mwaramutse neza. Ku itariki ya kane y'ukwezi kwa gatatu mu 1933 hari kwa gatandatu, Franklin Delano Roosevelt wo mu ishyaka ry'abademokrat yarahiye uwo munsi kuba perezida wa 32 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niwe wenyine mu mateka y'igihugu watorewe manda zirenze ebyiri, yatowe kane kose. Uretse ibyo, ni perezida wa Amerika wa mbere warahiye bwa nyuma na nyuma ari ku itariki ya kane y'ukwezi kwa gatatu, kuko muri manda ye ya mbere itegeko nshinga ryaravuguruwe ivugurura rya 20, noneho ritegeka ko umukuru w'igihugu mushya azajya arahira ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa mbere saa sita. Mbere ya Franklin Delano Roosevelt, abayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika bose 31 barahiye ari ku itariki ya kane y'ukwa gatatu, bivuze ko manda ya mbere ya President Roosevelt itabaye imyaka ine yuzuye neza, yabaye ngufiho iminsi 43. Franklin Delano Roosevelt yari muntu ki? Nibyo tuganiraho muri make. Franklin Delano Roosevelt yavukiye mu mujyi wa Hyde Park muri leta ya New York mu burasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki ya 30 y'ukwa mbere 3, ahakuye impamyabumenyi ya bachelor mu by'amateka. Mu mwaka wakurikiyeho yatangiye kwiga iby'amategeko muri kaminuza ya Columbia. ariko yahavuye mu 1997 atarangije gusa kubera ko yaramaze gutsinda ikizamini cyo kwinjira mu rugaga rw'abavoka rwo mu mujyi wa New York mu 1998 yabonye akazi k'umwavoka mu kigo cy'abavoka gikomeye cyitwa Clara Ledyard and Milburn mu 1910 Franklin Delano Roosevelt yatangiye ibya politiki yiyamamariza kandi atsindira umwanya muri Sena ya leta ya New York yari wungirije w'ingabo mu gihe cy'intambara ya mbere y'isi yose yabaye kuva mu 1914 kugera mu 1918 Franklin Delano Roosevelt yashakanye na Eleanor Roosevelt wari mubyara we ku rwego rwa gatanu babyaranye abana batandatu umwe muri bo yitabye imana akiri muto abandi bose barakuze barisazira mu 1920 Delano Roosevelt yabaye kandida vice president wa leta zunze ubumwe za Amerika ariko we na James Cox wari kandida president w'ishyaka ry'abademokrat baratsindwa mu 1921 Franklin Delano Roosevelt afite imyaka 39 yafashwe n'indwara yitiriwe Guillain-Barré itera ubumuga bw'amaguru we n'abaganga babanje gukeka ko amugajwe n'imbasa yarinze yisazira akigendera mu kagare kubera ubumuga ariko ntibyamubujije kwiyamamariza no gutsindira umwanya wa guverner ya leta ya New York mu 1928 ubumuga rero yarabumaranye imyaka 7 yavuye kuri uyu mwanya mu 1933 amaze gutsinda amatora ya perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika yabaye ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa 11 mu 1932 yarahiriye rero manda ye ya mbere ku itariki ya 4 y'ukwa 3 1933 arangije manda ye ya mbere y'imyaka 4 yarongeye ariyamamaza kandi atsinda amatora yo ku itariki ya 3 y'ukwezi kwa 11 1936 icyo gihe ntategeko ryariho ribuza perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika kwiyamamariza manda zose ashaka gutegeka manda ebyiri gusa byari byarabaye umuco w'ababanjirije Delano Roosevelt ku butegetsi bityo yarongeye ariyamamaza kandi atsinda amatora kabiri kakurikiyeho nyuma ya perezida Franklin Delano Roosevelt inteko ishinga amategeko Congress yatoye ivugurura rya 22 ry'itegeko nshinga ku itariki ya 24 y'ukwa 3 1947 rivuga ko nta muntu wemerewe gutorerwa kuba perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika manda zirenze ebyiri irivugurura ryabaye itegeko burundu ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa kabiri 1951 leta 36 zari zikenewe zimaze kuryemeza icyo gihe leta zunze ubumwe za Amerika yari igizwe na leta zose hamwe 48 President Franklin Delano Roosevelt yategetse mu gihe igihugu cyari mu bibazo by'ubukungu bikomeye cyane byiswe Grande Depression mu Gifaransa no mu ntambara ya kabiri y'isi yose niwe winjije ku mugaragaro leta zunze ubumwe za Amerika muri iyi ntambara nyuma y'igitero cy'Ubuyapani ku cyambu cya gisirikare cya Amerika cyitwa Pearl Harbor muri Hawaii ku itariki ya 7 ukwezi kwa 12 1941 President Franklin Delano Roosevelt yitabye imana ku itariki ya 12 y'ukwa 4 1945 afite imyaka 63 yari amaze amezi 3 atangiye manda ye ya 4 iyi manda yarangijwe n'uwari vice president we Harry Truman Shuti zacu ikiganiro Amerikana na hanga gihumurije mbashimiye ko mwagiteza amatwi mugira umunsi mwiza mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama
Jutu mwese mkunda radio ijwi rya Amerika ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye muri aka kanya hano bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi tubatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu by'imisi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu radio ijwi rya Amerika
been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.